Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda nshuti mwese mu duteza amatwi mwiriwe neza aha muri studio ya gatano muri kumwe na Federica Nkundikije
na Fede Niyongabo mwiriwe neza bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika kaze mu biganiro byacu byo kuri isa Uyu ni Harushimana Christian Bruce umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda inyuma yaho baviriye muri Congo banse kwandikwa
umunya politike atavuga rumwe na leta ya Kenya yirukanywe mu cyo gihugu ku nshuro igira kabiri
Umutegetsi mukuru wa Korea ya Ruguru na perezida wa Korea y'Epfo bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane.
Abagabo bitwaje ibigwanisho mu gihugu cya Mali bakoze igitero ku ihoteli iri hagati mu gihugu bica umuntu umwe bongera abakomeretsa babiri.
Perezida wa Botswana Ian Khama yarangije muri yindwi urugendo mu gihugu cyose ku gusezera imbere yuko ashikiriza ubutegetsi ku munsi wa gatandatu w'indwi. Tutangire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umutegetsi mukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un na perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane. Iyo tariki yashyizweho uno munsi kwa kane mu nama hagati y'intumwa z'ibyo bihugu byombi mu gice kiri kuri ibyo bihugu bihana cya Panmunjom. Icyo gice kiri mu karere kaziririjwemo abasirikare hagati ya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo. Abakuru b'ibyo bihugu bibiri babonanye kabiri gusa kuva ivyo bihugu bitandukanye ubwa mbere hari mu mwaka w'2002 ubwa kabiri aribwo bwa nyuma hari mu mwaka w'2007 amasezerano yerekeye inama hagati y'abakuru b'ibihugu bya Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo yashitswe ko inyuma yuko Kim Jong-un agize urugendo rutari gwitezwe mu gihugu c'Ubushinwa niko rugendo rwambira agize mu mahanga kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka w'2011 hari inyuma y'urupfu rwa se wiwe Kim Jong-il. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko Kim Jong-un yiyemeje kuvyerekeye gukuraho ibigwanishiro ho nyanganda mu kigobe cya Korea. Yiyemeje kandi kugiranirana ibiganiro na bategetsi ba Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe yaganira na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Intumwa za Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo zizosubira kubonana ku munsi wa gatatu w'indwiza itariki zine z'ukwezi kwa kane kugira ziherahize ibyerekeye inama hagati ya Kim Jong-un na Moon Jae-in.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika aho umunyapolitiki wo mu gihugu cya Kenya yatangaje ko yafashwe ku nguvu agatwagwa mu gisagara cya Dubai. Miguna yanditse avuga ko yuganiwe mu kazu ka sugumwe ku kibanza cy'indege cy'i Nairobi kuva ku munsi wa mbere igihe yaravuye mu gihugu cya Canada nyuma yaho arungikiwe mu cyo gihugu ku nguvu mu kwezi guheze. Miguna avuga ko bajejwe umutekano mu gihugu cya Kenya binjiye muri ako kazu yarimo ku munsi wa kane bagaca bamutera agashinge karimo umuti hanyuma bagaca bagenda baramukwega bamutwara mu ndege ya kompanyi Emirates. Abashikiza manza ba Miguna bavuga kuyo mugabo baburanira yirukanywe mu gihugu cya Kenya kandi yarafise urwandiko rwa sentare rumuha uburenganzira bwo kwidegembya. Umucamanza wo muri sentare nkuru ku munsi wa gatatu yaragirije umushikiranganji ajejwe intwaro hagati hamwe n'umukuru w'ipolisi ko ba kengereye sentare mu kutubahiriza ingingo y'ubutungane. Yaciye abarengukisha imbere ya sentare kugira ngo biregure kuri ibyo birego. Miguna yarungitswe mu gihugu cya Canada ku nguvu mu kwezi guheze inyuma yaho arahirije umunyapolitiki atavuga rumwe na Leta Raila Odinga mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza Perezida Uhuru Kenyatta yarasubiye gutorwa. Yaciye yamburwa igitabo ciwe cy'inzira passport imbere y'uko yirukanwa mu gihugu cya Kenya. Yamara arafise kandi ubunyagihugu bwa Canada kandi igitabo cy'inzira ariko arakoresha muri iki gihe ni igitabo cy'inzira cy'igihugu cya Canada. Abashyigikiye Odinga bavuga ko Kenyatta yivye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi k'umunani. Odinga na Kenyatta baraganiye mu ndwi iheze mu twigoro two kugabanya uruhagarara rwatanguye inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11.
Radio ya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru yo hijya no hino twabateguriye. Malala Yousafzai yatsindiye agashimwe ka Nobel yagarutse uno munsi kwa kane mu gihugu ciwe cy'amavuko cha Pakistan ni nyuma y'imyaka igera kuri 6 inyuma yuko arashwe n'intagondwa z'abayislam mu gice akomokamwe cha Swat kiri mu buraruko bushira urengero bw'igihugu kubera yavugira ugushira abana b'abakobwa mu mashuri. Malala Yousafzai afise imyaka 20 muri iki gihe yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Pakistan Shahid Kakan Abasi amasaha make nyuma yuko ashitse n'indege ku mugwa mukuru Islamabad. Mu ijambo yashikirije yaciye kuri televiziyo mu gihe yari ko riraba, Malala yatangaje ko yamye yifuza kugaruka muri Pakistan no kuja mu gice ciwe cy'amavuko. Yatangaje ko kugaruka mu gihugu ciwe cy'amavuko inyuma y'imyaka 5 n'igice arakamwemeka kadasanzwe kuri we. Malala yaratahutse avuye ku ishure mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2012 igihe abantu bitwaje ibigwanisho bari bihishije mu maso bahagarika bisi ishure yarimwo bamurasa mu mutwe. Yarageze ibikomere bitari bike mu mutwe inyuma yuko avuwe mu buryo bwihutirwa mu bitaro by'igisirikare byo muri Pakistan yajanye mirondoro mu Bwongereza kwibagisha. Aba Taliban bo muri Pakistan bari yitira ico gitero cagizwe kuri Malala bakaba biyemeje kurondera kumwica kandi barashigikiye ingingo yabo mu kuvuga ko Malala avugira imico n'imigenzo y'abazungu.
Muri ko murabandanya kumviriza iradio hijwi ya Amerika abantu bitwaje ibigwanisho bishe umuntu umwe bongera bakomeretsa abandi babiri mu gitero bakoze ku hoteli igenderwa cyane n'abakozi bakorera amashirahamwe itaho imbabari hamwe n'abagwiza tunga mu gisagara cyo mu gihugu ca Mali citwa Banjagara. Umutetsi wo muri leta ya Mali uyu munsi kuwa kane yatangaje ko ico gitero kibaye hari haheze iminsi mike y'umushikiranganji wa mbere agendeye ico gisagara agatangaza ko azotuza abagwanyi yo mu rugwi w'intagondwa z'aba hada abagabo bane bitwaje ibigwanisho barinjiye muri iyo hoteli yitwa Falaise eje ku munsi wa gatatu kumugoroba baca barasa umusirikare yaracunze iyo hoteli nkuko umuvugizi w'igipolisi ya Madu Sango yabitangaje. Uyo musirikare ngo yaragerageje kwivuna ariko mu nyuma yavuye yicwa. Abasivile babiri barimo umukozi wo kuri iyo hoteli nabo barakomeretse. Ubundi musirikare yaracunze ibanki iri muri iyo micungararo yaciye aja gufasha uyo wundi musirikare ariko ararasana n'izo ntagondwa nkuko amakuru yatangajwe n'umupolisi abivuga. Mu nyuma izo ntagondwa zahavuye zihunga. Ico gitero kibaye ica mbere mu cyo gisagara ca Banjara kandi cabaye hari haheze iminsi mikeyi umushikiranganji wa mbere Semalu Bubeye Maiga agendeye ico gisagara agatangaza ko azotuza intagondwa z'abagwanyi b'abayislamiste jihadiste bama bakoze ibitero mu gihugu hagati hamwe no mu buraruko bw'igihugu ca Mali. Gushika ubu nta murwi n'umwe uratangaza ko ari bo bakoze ico gitero.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ibiganiro byacu tubashikiza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Makuru yo mu karere tuyatangurire mu Rwanda aho igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko ejo ku munsi wa gatatu cyataye mu mvuto abayobozi b'impunzi z'Abarundi bashika kuri 33. Izo mpunzi zahagaritswe zagirizwa kugumura abandi. Izo mpunzi zose ni ziherutse kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bivugwa ko zifise inyifato idasanzwe ishingiye ku idini. Ni inkuru y'umumensha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Itangazo rya polisi y'u Rwanda rivuga ko kuri uyu wa gatatu itsinda rihuriweho na minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza Midimari mu mpine, minisiteri y'ubuzima n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bagiye mu nkambi z'impunzi z'Abarundi gutanga ubufasha, maze bamwe mu bayobozi b'izo mpunzi bagumura bagenzi babo babakangurira kwanga ubufasha. Mu itangazo rya polisi y'igihugu ikomeza ivuga ko abatawe muri yo mbara wo mu nkambi z'agateganyo nk'iyagashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafashwemo Abarundi 31. Mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iri mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi hafashwemo umurundi umwe, no mu nkambi y'agateganyo ya Muyira mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda naho hafashwe mu murundu umwe. Iri tangazo rya polisi y'u Rwanda risoza rivuga ko kugeza ubu mu nkambi z'abarundi hari ituze. Twashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda kuri ritabwa muri yombi ry'abarundi, maze mpamagara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT Osi Badege ntibyakunda. Ku butumwa bugufi twamuherereje CP Badege adusubije ko twatangaza ibikubiye mu itangazo rya polisi avugira ibirenzeho tukabibaza ministeri yita ku bibazo by'impunzi. Mu kiganiro ku murongo wa telefone na bwana Jean-Claude Rwahama, directeur ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi, yemereye Radio Ijwi rya Amerika ku izo mpunzi z'abarundi 33 zatawe muri yombi koko. Yavuze ko impunzi zatawe muri yombi ari ziherutse guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite imyemerere idasanzwe ishingiye ku idini. Bwana Rwahama nawe yabwiye Ijwi rya Amerika ko inzego zibishinzwe zirimo ministeri yita ku mpunzi zagiye gutanga ubufasha kuri izo mpunzi, maze abayobozi b'izo mpunzi bahamagara bagenzi babo kwanga ubufasha. Namubaje kuri ubwo bufasha bari bagiye guha izo mpunzi z'abarundi.
Tumaze igihe tubaha ubufasha butandukanye nk'ubwo duha izindi mpunzi, ubufasha bushingiye ku biribwa, bushingiye kubarura, kuko ntabwo batunga abantu batabaruye, ariko cyane cyane gikomeye ni ukubakingira indwara nk'uko n'abandi baturage cyangwa n'izindi mpunzi ducumbikiye zikingirwa, kuko bavuye mu gihugu kindi. Umuntu wese winjiye mu gihugu hari biba bisabwa kugira ngo atabaye wenda yakwambukana indwara runaka ashobora no kwanduza abandi asanzwe. Ibyo rero barabyanze, niyo mpamvu ngira ngo inzego z'umutekano ziriho zikurikirana ngo zimenye impamvu yabyo.
None ko icyo bashingiraho cy'imyemerere ari ikintu gikomeye, nibikomeza gutyo bizagenda bite?
Bo, turacyaganira, ntabwo nahita mvuga ngo nibikomeza gutyo bizagenda bite, gusa nuko ibyo ari byose umuntu uri mu gihugu yaba ari umunyarwanda cyangwa umunyamahanga agomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'igihugu. Ibyo biri mu masezerano rwose mpuzamahanga. Igihe atabikoze ni ukuvuga ngo amategeko arakurikizwa. Ibyo byatangiye gushyirwa mu bikorwa.
Biravugwa ko mu gihe bamwe batabwaga muri yombi humvikanye urusaku rwinshi mu nkambi ku barundi batabarizaga bagenzi babo basaba ko igipolisi cyabarekura, gusa ngo nta wigeze akomerekera muri iyo migumuko. Bwana Jean-Claude Rwahama wita ku bibazo by'impunzi muri Midimari yatubwiye ko abatawe muri yombi bakekwaho kugumura abandi barundi b'impunzi bashobora kuzagezwa imbere y'ubutabera.
Birashoboka, birashoboka kurumva umuntu uriho wica amategeko y'igihugu. Turabizi ko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, nta ushobora guhonyanga amategeko y'igihugu. Noneho kinamucumbikiye nk'impunzi ibifite uburyo igomba kwitwara.
Mu minsi ishize ubwo yagiraga icyo avuga kuri izi mpunzi z'abarundi zavuye i Kongo, Madame Louise Mushikiwabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yabwiye itangazamakuru ko imicungire y'izi mpunzi igoye.
Ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu itazi abari bo, badashaka kwivuga, badashaka kwiyandikisha, badashaka kwivuza. Ibyo ntabwo byashoboka, bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu, kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'Abanyarwanda. Ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari.
Aba bagendera ku myemerere ya Zebia Ngenda Kumana bakomoka mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu byo batemera bishingiye ku myemerere yabo bivugwa ko idasanzwe harimo kubarurwa nk'impunzi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nibarya kandi ibyo bikomoka mu nganda cyo kimwe n'uko badapfa kwemera ubuvuzi ubwari bwo bwose. Kubafata amajwi n'amashusho ku itangazamakuru nabyo ngo ntibabyemera. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tukivuga kandi kuri iyo nkuru, impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu Rwanda ziva muri Kongo kubera kwanga kwandikwa biciye mu buryo bwa none, zisaba kurungikwa zigasubizwa, zikoroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyazo canke zigatorwa mu kindi gihugu. Mukiganirira mugenzi wacu Diane Nininahazwe, umwe muri izo mpunzi Harushimana Brice Christian yatanguye amubwira amakenga bafise ku ndongozi zabo zibiri batazi ko ziri muri 33. Igipolisi cy'u Rwanda cemeza ko cahagaritse. Tubatega amatwi.
Ku munsi wa mbere uduserukira hamwe n'icegera ciwe barabatwaye bavuga yuko bagiye kubabaza, gushika n'ubu ntibaragaruka. Ntitugiye babashize, hari haba bari bafashe ku munsi w'ejo igihe abapolisi bariko bakubita impunzi, ariko abumvuzi babiri bobo babafashe ku munsi wa mbere bagiye kwitaba ntibagarutse.
uvuze ngo polisi ari kwikubita impunzi.
Yego mu Bugesera mu kambi y'Igashora abapolisi benshi bari injiye hanyuma bareza batangura gutandukana impunzi ababyeyi abana kwabo babwira yuko bategereza kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri ariko barabibankira ntibikunda baraheza bafata abakuru muri bo bo muri iyo kambi y'Igashora barabatwara abandi mu gihe bagiye kubabuza kubatwara baca bahukamo n'inkoni barabakubita
babakubita bavuga ko babahoriki
badukubita gusa mbatubwira icyo badohora kandi nawe uri kurakubitwa ntibaja kubaza ati badohora iki
uri mu bakubiswe
twese ndi mu bakubiswe mugabo twese turi umwe byashikiye bamwe nanjye bishobora kunshikira
hariho amakuru avuga yuko hari habo baba barakomeretse ibyo nibyo bakomerekeye muri ico wita gukubitwa cyane
yumva umuntu ariko aragukubita inkoni samavuta bari karagusiga uraheze gakomereka abakomeretse rero bakomeretse bariko barabakubita
abakomeretse mwiboneye bagera kuri bangana
ntabo baharura byabaye mu masaha y'inyuma ya saa sita ntushobora kubwira ngo n'abasaha ntibariya hariho n'ubukomereka akavuga ati reka nyegeze ahubwo ntibahave basubira kunkubita urumva ntitwamenye igitigiri cyabo ariko icyo mbona coco ubu bariko baratera akamitendo
bari aho mu ikambi nyene canke
bari mu ikambi nyene aho igashora nabo batwaye rero bashobora kuba barakomeretse kubera barabakubise ntituzi rero nabo ingene bamerewe
ubu uko ibintu biri icuka cifashe gute
no munsi haje abaserukira leta baratubaza kubera mu minsi iheruka twaranditse ikete dusaba yuko u Rwanda kubera amategeko yabo tubona tutayashobora turavuga tuti basi duhindira tuyadanyirije turabe igihugu co twakira hanyuma rero natwe tukabona yuko basa n'ababitwankiye tukavuga tuti mutureke basi twisubire mu gihugu cacu
leta yabishuye iki
leta yaduhaye impapuro kubera batwanditse ku buryo busanzwe arejitema Manuel bakwatwanika ku buryo budasanzwe baraduha izo mpapuro atirenga izo mpapuro turazibahaye ibindi navyo vyuko musaba ahandi muzoja tugiye kubishikanya imbere tuzobaha inyishu gushika ubu rero turarindiriye inyishu baduha
hari aho muvuga ati bukeye batwemereye ko tugenda turahava tuja muri ico gihugu
turasaba burya ku isi hariho abantu benshi burya ntihobora n'abatwemera kubera naho twagiye turaca hose ibintu twagiye turabona ntihobora n'abatwemera turacabaza twumva
uravuze yuko mu vyo mutegekanya mwasa savye hari uko mwopfuma musubizwa iwanyu mu gihugu c'u Burundi mwahunze kandi co bavuga babahoye n'ubu muracace manga bica bigenda gute muko meza muyobokaze byangenda ku mana canke murataha muvuga ati nta kundi ko binaniranye reka dukora ivyo dusabwa n'igihugu c'u Burundi
twego dukomeza tuyoboka Imana ko Imana yamuciye ko turamubaha ariko Imana niyo tuyoboka kandi niyo dukurikira kandi tuzokwigera dutezuka ku kwemera kwacu banka bakunda kwemera kwacu basa ko kutwemera mu gihugu atari rwacu tuzoja kwemangira mu gihugu cyacu bizodushikirana by'inyuma tukabandanya tuyemanga ntituzokwigira twihakana kwemera kwacu ibyo ntibishoboka tuzobandanya tukwemanga tuzoja hose kwemera kwacu ntidushobora kugutezuka ko navyogenda gute
ico mwavu ye muri Kongo musigura ko vyanse ko muhaguma nuko bari babategetse yuko mwiyandikisha mu buryo bwemewe kandi bukoreshwa na RCR muravuga muti tugende mu kindi gihugu ivyo bihugu byose uko vyakira impunzi ni kumwe zirandika nivita kunda ko musubira mu Burundi cyo gihugu kindi mugiye mwakavuga ati mwiyandikishe muzo bikora
nta narimwe ntibizokwigera bibakwigera twemera kwiyandikisha ku bwo bwa none ariko biometri ibyo ntibizokwigera bibana gato ntibizokwigera tuvyemera tuzobandanya dusaba ubuhungiro atatwemeye kutwandikira ku buryo busanzwe tuzobandanya dusaba ubuhungiro iyo bidashoboka hose ariko ntituzo kugera twemera na gato kwiyandikisha ku buryo bwa none biometri
vyanse ko musubizwa iwanyu hakabura igihugu kibakira kamutemeye kwandikwa murabigira gute
jo nibaza ko ibyo bitokwanga ariko vyanse nta kundi hakubandanya baduhotera ngaha nibatureke twisubire hari iwacu tuje guhambwa n'abacu twemange mu gihugu cyacu bareke kuduhotera hanze nkuba hariho abana badafise ababyeyi babo bafunzwe nk'irengero ryabo ako bibandanya biguma ko rero ibyo ntitushobora kubisabira ko n'ukuri
Zebia muvuga ko muyoboka muciye ku vyo barabwiwe wewe haragakuru mu mufise ko ababwira iki
ubone nako tuzima twugaranye n'amakuru yabo turi kumwe nta tumenya tuje kumenya n'amakuru yabo tutari kumwe ubona ko nawe nyine yatoteje kuva kera
mu muheruka ryari
benshi tumuheruka nico kibanza bataracugara
Harushimana Boris Christian murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimiye
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri iki kibazo cy'impunzi z'abarundi zifungiwe mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'inama nyabutatu yarimaze imisi itatu ibera i Bujumbura mu Burundi hagati y'intumwa za leta y'u Burundi iza leta ya Tanzania hamwe n'ibiro by'ishyamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi twatumiye icegera cy'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba n'umuvugizi ubwo bushikiranganji umushikiranganji na Terence Nahiraja turamufite kuri telefone muri aka kanya muri we neza umushikiranganji Terence Nahiraja
ndabaramukije ndakundije mesha makuru ndaramukije kana abantu bose bari kwatwumvira
ego nkuko muvyumvise mu nkuru iheze impunzi z'abarundi zahora ikamanyura zahungiye mu Rwanda 33 muri zo zahagaritswe kubera imvu zijanye zishingiye cyane cyane ku idini ryabo barundi Burundi buri ko bukora iki ikintu bwo fasha izo mpunzi z'abarundi nkuko muvumvise ko zishaka gutahuka niki
murakoze cyane mwese makuru murabizi yuko mu bice bihe by'ukuri mu kijyanye twagiranye muri saha twaganira na mwebwe twaganira n'abo mu gihugu igihe mbere bari bahuriye mu gihugu cy'u Rwanda twari twasikije yuko n'ukuri ata gihugu na kimwe kidafite amategeko niyo navuga yuko mu Rwanda bagiye naho nimero cy'itaha ari igihugu gifite amategeko kandi gikeneye kuyubahirizwa nubwo urabona byatangiye gushika mbere bukeye bwaho nyine kuba mushikiranganji mushiki wabo ageze impunzi yabo byambo anavuga ngo yuko basaba yuko abantu gusubiza amategeko y'igihugu baba barimo mu Rwanda rwabo natwe icyo tuvuga tuvuga tuti amahezo y'ibyanyu mu nzu nuko nabivuze mbere twebwe twamufite ibyo kwakira bene wacu abari bose bahunze murangi yuko nabo uvuga ngo abikora mu Rwanda batabaye kubesha kuko abantu bandika n'ubutungane ari abantu 34 bagombye gucembagaza ubutegetsi cyangwa n'ibindi n'ubu akikora Rwanda hanyuma rero tuvuga tuti abari mu wacu niyo mu Rwanda baje bakahunze ndumva cyane mahise ugiye kuri kiyanti hazi yari hagetse imizabi y'abantu bashimiye mu kuba kizera ibicanga biriya hanyuma no kuri cyo mvuganye nta gihugu na kimwe ku isi azoronka kidafite amategeko kandi azeza kubahirizwa usanga biri ku mukere kandi kandi mu terekombere hazoshyirwaho indangamuntu hashyira amaze kujya ahongera mu Rwanda ishobora kwiriho cyangwa muri Tanzania n'ahandi yitabye metrike nayo kugira ngo umuntu azoyironke ni ngombwa ko ajya abanza gukoza ibintu bikubwo muri ibyo byuma kugira ngo azoswe n'ibyo bigezweho ku isi n'ibyo bidodinda miti
ikintu turetse kurindira izo mpunzi mushyana iterance ntahiraja
twiteguye kubakira batahuka iwacu tubahaye ikaze ariko baje bubahiriza amategeko baje bagomba gushyira ishengero gusenga imana nkuko bandi babikora
turetse kubarindira kugira ngo batahuke hari ikintu hari intambwe leta y'u Burundi yakora kugira ngo irabe ko butahuka alo ndumva telefone itariko irakora neza reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika umushyana Terence Ntahiraja turamugaruka ko mukanya ariko turafite indi nkuru tubafitiye aho urunani amizero y'abarundi rwiyandikishije kuri munsi wa kane kugira ngo ruzokwiyamamaze mu matora yo guhakana canke kwemera ivyahinyanywe mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi ni inkuru y'umenshi makuru w'ijwi ya Amerika i Bujumbura Remo Nzimana
Umushinga mateka agatondo gwasa yaserukira runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamye mu gihe cyo kwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibirizo ashingira cyo Burundi uyo arongoye runani gw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokarasi
demokarasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko gutandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu abo je manono bagira nimwe gusa nibumve yuko u Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haa mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara nibindi ico twokora rero umwe wese muvya rimwe nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari
abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agatondo gwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iyo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi
sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokrasi kuko usanga kumbure zizana ibintu byo gukumira umwe wese rero ageze hariya muri kakazu ko kwihereramo ntibazomenya icyo zotora
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umbajeti muri ego na oya shigikiye iki harimo ivyo duhinyura hari n'ivyo tubona byo bari byiza umuntu azopima arabe ibyo hinyugwa bibaye byinshi gusumba ibyo umuntu yoshima azomenya uko atora
ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sabanya Frodebu Leon singenda kumana cyegera cy'urongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokrasi mu Burundi
aya masezerano y'ashya nirubwizwa nshinge biko biravugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushika naho mbere tugira ninjungu za demokrasi iribwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokrasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga ke baguzwa urabona ngo ndiko ndake baguzwa tukaba mu gihugu kiri mwituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacyubahiriza tukagikingira rero turonsa kakajyo se ni izodutiza nibyakunda nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu bavyumve neza imenye neza amenye ico bazotora cyaricyo ejo ntibazohave bavuga ngo reka ntaje twari twamenye ko muje kubitubwira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambwe tabuga rumwe no butegetsi yemeza ko kurubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke
yigiye mu nzira ya politike wemera nibikurikira haba ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokrasi itabirakomera na cyane cyane ahantu ivyagataka kazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwoba ngo ubijemwe ubumuco wabandi uberere umura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyine iyo politike bupfumu yiheba twibwiye duca twemera tureka tubivugana nabandi ibizoshika bizoshika umuntu arashobora gupfa arashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegeye je ne bisanzwe uyu muri politike ivyo rero ntivyo dutera ubwoba kitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe no wigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiriza shingiro ry'u Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kuyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abaze kuyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora ico gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
imbere gusozera ibiganiro byacu byo muri kigihe reka tubibutse incamake makuru cyane cyane tubashikirize amakuru aheje kudushikira mu kanya Fidel
Urakoze Frederic muri Botswana Perezida waho Ian Khama yarangije muri yindwi urugendo mu gihugu cyose gwo gusezera imbere y'uko ashikiriza ubutegetsi ku munsi wa gatandatu w'indwi ariko ashimikira ku buyobozi bwiza n'umutekano mu gihugu mu rugendo rwiwe Perezida Khama yagendeye ibice 57 byose bigize igihugu cya Botswana kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri aho yasezeye abanyagihugu 2,200,000 ivyo ni nyuma y'uko arangije imyaka 10 irekuriwe n'ibwirizwa nshingiro ku butegetsi
Ini nkuru turonse mukanye ivuga ko igikorwa cyo gufuba umunyamerika umwirabure yarashwe n'abapolisi mu gisagara cya Sacramento mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekanijwe uyu munsi ku wa kane bitekanijwe kandi ko pastori kirangiranwa mu guhanira hagati y'abirabure Al Sharpton ashikiriza ijambo uyu mugabo w'imyaka 22 yishwe Stephen Clark yarashwe n'abapolisi babiri ku igenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa gatatu igihe bariko bagiye gutabara ahantu bari bahamagaye gawe kuri telefone nyuma yaho baronke amakuru avuga ko hari umugabo yamenye ikiyo cy'imodoka ashaka kwiba
ku vyerekeye ikigobe cya Korea umutegetsi mukuru wa Korea Ruguru na Korea Yepfo na perezida wa Korea Yepfo ngo bazohura mu nama ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane iyo tariki yashizweho no munsi kwa kane mu nama hagati y'intumwa z'ivyo bihugu byombi mu gice kiri kuri bibe ivyo bihugu buhana cha Panmunjom Malala Yousafzai yasindiye agashimwe ka Nobel yagarutse mu gihugu cy'ibuno mu kwa kane igihugu cy'amavuko cha Pakistan
mukanya nshuti mwese mukunda radio ijwi ya Amerika turako turasozera ibiganiro tuneho rero akanya ko gushimira engineer yadufashije mu hinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kibenyi yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye amakuru mwayashikirijwe na Frederic Mundikije
na Federico Nyongabo mugire rero ibihe byiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio ijwi ya Amerika.